dukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi inshuti zacu mwiriwe neza mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3. Aha mu Rwanda abantu 12 batawe muri yombi bakekwaho icyaha cyo kwiba umushoramari akayabo k'amafaranga agera kuri miliyari imwe y'amanyarwanda.
Abari baramushishikarije kuza gushora imari aribo bamuteze Vedast Yves wiyitaga Olivier Mureke Idriss Deby, bamwijeje kuza mu Rwanda azanye amafaranga nawe aza ayitwaje miliyoni imwe y'amadolari.
Uyu ni Murangira Thierry, umuvugizi wa RIB, urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda. Muri Uganda, leta yahaye uruhushya umuti wo kuvura COVID-19 wavumbuwe n'abenegihugu. Mu Burundi, leta yashyizeho ibiciro bidakuka by'ibiribwa by'ibanze. Naho muri Ethiopia, leta yatangaje ko ingabo zayo zishobora gusubira kwinjira i Mekele, umurwa mukuru wa Tigreya. Ikaze muri aya makuru yo kuri iyi saha, mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe w'intagondwa wiyita Leta ya Kiyisilamu wigambye ibitero biherutse kubera mu karere ka Beni. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nininazwe.
Ivyo bitero bikigabwa mu mpera z'indwiheze, igisirikare ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cari cavyegetse ku barwanyi w'umuhari wa ADF. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko unafitaniye isano n'intagondwa zitirira idini rya Islam. Kimwe muri ivyo bisasu caturikiye ku isengero rya Katolika, ikindi giturikira mu nzu y'ubunywero. Nta muntu n'umwe yaguye muri ivyo bitero kiretse uwagirizwa gutega bombe ya kabiri. Izo ntagondwa zitirira idini rya Islam mu itangazo zasohoye zemanga ivyo bitero zagize ziti: "Murumuna wacu Abu Kadija yarashoboye kwiturikiza ko urusasu yari yambaye mu bunywero buri mu gisagara cya Beni." Izo ntagondwa zavuze kandi ko kuwa gatandatu zatanye mu mitwe n'igisirikare cya Congo. Iturukanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ijwi rya Amerika rikesha amakuru yose ntiryatomoye bangahe baguye muri uko gutana mu mitwe, ryavuze muri rusangi ko bari benshi.
Tujye ku mugabane w'Uburayi na Fideli Niyongabo. Fideli Niyongabo, rero tubwire ukuntu ubu bwato bwari butwaye bya magendu abimukira bwarohamye mu nyanja ya Mediterane hafi y'ikirwa cya Lampedusa cy'Ubutaliyani, barindwi muri bo bakaba barohamye barapfa.
Itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters dukesha iyi nkuru rivuga ko umwe muri bo yari umupfasoni yibungenze. Basomye nturi igihe ubwato bwari bubatwaye bwubama uno munsi kuwa gatatu. Luigi Patronaggio, umushikiriza manza mukuru w'umugwi uyoboye amatoza ku rupfu rw'abo bantu, avuga ko irengero ry'abandi bantu bagera kuri 10 ritazwi. Abo bimukira bari batanguye urugendo rwabo baturutse mu gihugu cya Tunisia. Umukuru w'igisagara cya Lampedusa, Toto Martello, avuga ko impanuka y'ubwato ari ibintu bibabaje cyane. Aribaza icyo bizosaba kugira Ubutaliyano n'umuryango w'umwe bw'Uburaya byumve ko ibintu bidashobora kubandanya uko biri muri iki gihe. Abajejwe gukingira imbibe zo mu mazi bashoboye gutabara bimukira 46 igihe ubwato barimwo bwubama, bakaba babagarukanye mu izinga rya Lampedusa. Abimukira bagera ku 19,800 barashitse mu izinga rya Lampedusa kuva mu ntango z'uyu mwaka. Benshi muri bo bahunze ubukene muri Afrika no mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi.
Abahanga mu by'ubuvuzi, imiti n'inkingo ntibashira amakenga urukingo Sputnik rwo kurwanya COVID-19 rwakozwe n'Uburusiya. Diane Ninahazwe aratubwira ibindi.
Mu kwezi guheze kwa gatanu, umurugugizwe n'abahinga mu by'ubuvuzi bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ufaransa, Ubutaliyano, Ubuholandi n'Uburusiya niho batangura gushira ahagaragara impungenge bafise ku rucanco rwo gukingira COVID-19 rwakozwe n'Uburusiya. Mikete abo bahinga banungikiye ikimenyesha makuru cy'ubuvuzi Lancet bavuga ko amakuru bavana mu kigo cy'Uburusiya citwa Gamaleya gikora ivyigwa ku ngwara z'ivyaduka n'ibiza yerekana ko ugo rucanco rw'Uburusiya rwakingira corona ku bice bigera ku 91%. Abo bahinga ariko bakabandanya berekana ko ico kigo kitigeze kibereka ingene cakoze ivyo vyigwa canke ngo gitanga makuru ahagije izindi mpande zokorera ko kugira ngo zemeze bidasubirwa ko ubukari bw'urwo rucanco. Abo bahinga bafatiraho bavuga ko igihe Uburusiya butazoba burashobora gutanga makuru yose amadidani yamwe bimwe n'abandi azohaguma. Abakoze ku rucanco rw'Uburusiya mwikete basubije abo bahinga nabo bavuze ko badatahura igituma bipfuza kwerekwa intambwe zitandukanye z'ivyirwa vyakoze kuri urwo rucanco rwabo. Bongera bagiriza ababandanya kubasaba ayo makuru ko bariko bashaka kurutesha agaciro mu gukorera inyungu z'amazu manini y'imiti atifuza gusangira isoko ry'ubudandaji n'Uburusiya. Ikigo Gamaleya naco gishimangira ko urucanco rw'Uburusiya rwemewe n'ibihugu birenga 50. Abahinga nabo bati ibi ntibisigura ko urucanco ari ubwo kwizera canke amakuru atangwa n'abarukoze arayukuri.
Leta ya Ethiopia iratangaza ko ingabo zayo zishobora gusubira igihe cyari cyo cyose kwinjira mu murwa mukuru wa Tigray Mekele uherutse gusubira mu maboko ya TPLF Front de Libération du Peuple du Tigray. Fidèle Niyongabo turacyari kumwe.
Nicyo tangazo rya mbere rishikirijwe ku mugaragaro na leta ya Ethiopia kuva umugwa mukuru w'intara ya Tigray Mekele ufashwe muri indwi n'inteko z'umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo. Abanyagihugu ku mugwa mukuru Mekele aho uburyo bwo guhanahana makuru budakora uno munsi kwa gatatu batangaje ku munsi wa mbere ko abagwanyi b'abanyatigreya bakiranywe akamwemwe. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters rivuga ko ibintu byari bimeze nk'uko uno munsi kwa gatatu mu gisagara cya Shire kiri mu buraruko bw'igihugu aho inteko za Eritrea zari zamaze kuva inteko z'abanyatigreya zikaba zari zahinjiye. Igisirikare cya Ethiopia cyaragabishije inteko z'abanyatigreya mu kuvuga ko zizo kwishura mu buryo bukomeye cyane kw'inyishu yo muri iki gihe izo birengeye iyi imbere yaho. Munsi wa mbere leta ya Ethiopia yaratangaje agahengwe ku ruhande rwayo. Yamara mu mvugizi w'umugwi TPLF Getachew Reda yavuze ko ari nkinamico. Amenyesha ko atagahengwe kahari ko bazobandanya gufatira ingingo abansi babo mu ntara ya Amhara no muri Eritrea kandi ko bazobatuza mu ntara ya
Ubudage. Bwarangije kuvana abasirikare babwo bose abanyuma batashye uyu munsi bavuye muri Afghanistan. Tugarure Diane nini nazwe.
Abasirikare b'Ubudage banyuma batahutse jo kwa kabiri mu ijoro bagera ku 250 nk'uko vyatangajwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi w'ico gihugu Annegret Kramp. Mu butumwa uyu mutegetsi yacishije ku rubuga rwe rwa Twitter yashimiye inteko zigera ku 150 zagiye kugarukana amahoro muri Afghanistan kuva mu 2001 azibwira ko zo kwishimira ikivizi kukije. Yagarutse kandi kuagera kuri 59 basize ubuzima mu bitero bitandukanye muri ico gihugu avuga ko batazokwibagirana. Bitegekanije ko inteko za leta z'umwe za Amerika n'iza OTAN zisigaye muri Afghanistan nazo zizoba zatahutse bitarenze itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 uno mwaka. Ibikorwa nyezina byo gutahukana abo basirikare bari bamaze imyaka itari mike mu gikorwa cyo kugarukana amahoro muri Afghanistan byatanguye igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa 5 umwaka turimo. Umuvugizi w'urwego rujeje umutekano muri ico gihugu Rahmat Andar yavuze ko ugutahuka kw'abasirikare b'ibihugu bigize OTAN bidasigura ko ugufashanya hagati y'ivyo bihugu na Afghanistan guca guhagarara. Imwe mu migambi Andar yemeje ko Ubudagi buja bwaramaze gutangura gukora irimo kuronsa inyigisho za gisirikare abajeje gucungera umutekano wa Afghanistan.
Fidèle Niyongabo na Diane nini nazwe murakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi mutugejejeho. Nshuti zacu mbibutse ko iyi ngi yari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nimudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa3@akadomo radio yacu voa@akadomo.com mukurikire aya makuru uko tuyabagezaho. Mukanya na makuru y'ibyagabigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere muri Uganda, aho urwego rw'igihugu rushinzwe ubuziranenge bw'imiti National Drug Authority rwahaye umugisha umuti wa COVID-19 wakozwe n'abahanga b'abaganda witwa Covidex. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi, yaduteguriye inkuru irambuye.
Amakuru dukesha iki kigo gishinzwe kugenzura imiti mu gihugu NDA, uwo muti wa Covidex wahawe uruhusha rw'ibanze ruhabwa imiti yakozwe mu bimera bivura hakurikijwe ubushakashatsi bwemeza ko wujuje ubuziranenge kugira ngo ube wagurishwa. Icyakora NDA yaburiye abakoresha uyu muti kutawufata nk'uvura, ahubwo ugakoreshwa kunganira indi miti abarwayi ba COVID-19 basanzwe bahabwa. Iki kigo cyatanze amabwiriza ko ugomba gutangwa ari uko byemejwe n'abaganga. Abias Rwamwiri, umuvugizi wa NDA, yatangarije Ijwi rya Amerika ko hashize ibyumweru bitatu byonyine bamenye ko uwo muti urimo gukoreshwa n'abarwayi ba COVID-19.
We have taken this product through our assessments.
Ati, uyu muti twakozeho ibipimo bikomeye mu buryo busesuye. Turemeza ko tuwizeye kandi ko waje ku isoko kugira ngo ukoreshwe kunganira indi miti isanzwe yifashishwa guhangana n'indwara ziterwa na virusi zirimo na COVID-19. Abantu bawakire neza cyane kubera ibibazo turimo byo guhangana n'iki cyorezo, ariko turakomeza kubaburira kutavura iki cyorezo kandi kugomba gukoreshwa hakurikijwe inama y'abavuzi mu kuvura indwara za virusi nka COVID-19. Ko ni COVIDex meze rero ni umuti ukozwe mu bimera bisanzwe, kandi twe nka NDA dusanzwe rutera inkunga ubushakashatsi bw'imiti ya gakondo.
Research and manufacturing of local herbal medicine.
NDA kandi ivuga ko bemeranyije n'umuhanga wabukoze kutongera kuja avuga ko uvura COVID-19. Iryo tangazo ry'ikigo gishinzwe imiti mu gihugu rinavuga ko ari inshingano zacyo gufasha no gukorana n'abashakashatsi mu by'imiti ya gakondo kugira ngo ikoreshwe ubuziranenge bwayo bwamaze kwemezwa. Mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, bavuga ko ibijyanye n'uwo muti ari nta makuru menshi babifiteho. Byavuzwe na muganga Solome Okware ukorana n'irishyira hamwe muri Uganda. Muganga Solomon yongeyeho ko nubwo umuryango ushishikarira ubushakashatsi mu by'imiti ya gakondo hakoreshejwe ibimera bya gakondo, kugeza ubu nta muti ukozwe muri ibyo bimera wari wemezwa ko ushobora kuvura COVID-19.
From the statement released by NDA Uganda, it's clear that the product is not approved.
Ati, ukurikije icyegeranyo cy'ikigo gishinzwe imiti mu gihugu, ntabwo COVIDex yemejwe nk'umuti uvura COVID-19, kuko kugeza n'ubu nta muti ukozwe mu bimera hakurikijwe ubushakashatsi bw'abahanga wari wemerwa nk'uvura COVID-19. Nta makuru nyayo twari twabona kuri uyu muti, ariko twiteguye gufatanya na Uganda mu kongera kuwukoraho ubushakashatsi no kuwugerageza. Uganda imaze gutera intambwe nziza mu rwego rw'ubushakashatsi ku miti ya gakondo, kandi ni igihugu gifite abahanga, ibigo bikora ubushakashatsi bukomeye, hamwe n'amategeko agenga ubwo bushakashatsi. Ndetse igihugu akaba gifite n'ibikenewe byose kugira ngo kibe cyagera ku rwego rwa nyuma rwo gukora imiti itandukanye.
And the infrastructure to follow this process through.
Ku mpungenge z'uyu muryango wita ku magara y'abantu ku isi, umuvugizi w'ikigo cya leta gishinzwe imiti yasubije avuga ko iki kigo gifite ububasha bwo kwemerera ikoreshwa ry'imiti ya gakondo izwi kandi yasanzwe ikoreshwa n'abaturage kuva kera, ko uwo muti utaragera ku rwego gusabirwa uruhusha muri uwo muryango. Uyu muti COVIDex wakozwe na Professor Ogwang Patrick ukuri ikigo gikora ubushakashatsi ku by'imiti kuri kaminuza y'ubumenyi n'ikoranabuhanga ya Mbarara, yigeze guhabwa igihembo n'igihugu cy'Ubudage ashimirwa guhanga undi muti wa malaria. Abatari bake bamaze igihe bakoresha COVIDex batabiherewe uburenganzira na leta, kuko yari yavuze ko itari yakawusuzumye. Hari abatangarije ibinyamakuru bya hano muri Uganda ko uwo muti wabafashije koroherwa, ariko Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kubona uburyo yavugisha ubyemeza. Kuva icyo kigo cya leta gitangarije ko cyemereye uwo muti gukoreshwa, amakuru tubona n'uko ibiciro byawo byahise bizamuka inshuro enye kuva ku giciro waguraga. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi yijije isabukuru y'imyaka 61 y'ubwigenge. Gusa rero bamwe mu baturage bo mu turere tw'imisozi miremire ya teritwari ya Fizi na Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo bo bavuga ko batigeze bagira amahoro na gato, ahubwo bamaze iyi myaka yose kuva ubwigenge bwaboneka bari mu ntambara z'urudaca z'imitwe yitwaje ibirwanisho. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Bamwe mu baturage bakomoka mu moko atandukanye mu karere k'imisozi miremire ya Fizi na Uvira bavuganye n'Ijwi rya Amerika bahuriza hamwe ko uyu munsi basanze bari mu ntambara z'imitwe yitwaje intwaro. Rutaganda Ngungu ni umusaza w'imyaka 93 atuye ahitwa Gakenge ni mu birometero hafi 15 uvuye muri centre ya Minembwe. Asobanura ko kuva igihugu cya Congo cyabona ubwigenge atarigera abona amahoro bitewe n'uko ubwoko bwabo bw'abanyamurenge buhora bwibasirwa n'intambara z'imitwe yitwaje ibigwanisho.
Umurere yaraje yiradusenyera ahangaha nicyo gihe rigahunze sigara hano nanje ntambara icyo gihe turwana na mayimayi turaha turahunga tuzibara turagenda ibaraka tuhamara imyaka twamaze imyaka ibiri baraka turagaru ngo tugaruke kandi duhitira hano Gakenke mayimayi kandi irasiratanga kurwana nayo tusigara ahangaha. Nyuma yabwo barashakani ngo bashe kudutera kandi nibwo mukotanye yaje mukotanye iraza idutandukanye bariko turwana na mayimayi itugira nka mahoro. Nyuma yayo mahoro niyo yiyintambara kandi siye twanja kurwana nabo kuruna munsi.
Mugabe Mukubito Patrick we ni umuturage w'umfurero mu bijombo amya yuko nubwo uyu munsi Kongo iri kwizihiza isabukuru y'imyaka 61 imaze ibonye ubwigenge bo nta bwigenge barabona kuko bavandimwe babo n'ibintu byabo byibasiwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani n'indi igizwe n'abanyamahanga.
Turi muri bibazo bikomeye cyane kubera intambara tangiye muri 1996 haba n'ubu turiko turahunga buri munsi abantu bariko barapfa ibitungo bariko barabirya imirima iriko barayipora kubera habaye absence totale ya autorite de leta mumisozi mireje ya Uvira ya Fizi na Itombwe. Ubu nyene bariko baragwana buri munsi abaturage bariko barahunga buri munsi bariko barapfa.
Aba baturage bo muri aya moko atuye muri utu turere ashinja imitwe yitwaje ibigwanisho ya buri bwoko ko ariyo ibujije ubundi bwoko amahoro. Aimable na Blizy ni umuvugizi wa Mayimayi Biloze Bishambuke ashinja twigwaneho na gumino z'ubwoko bw'abanyamurenge kubabuza amahwemo.
Ayo mahoro batarabona kuva muri 60 nibo bonyine bayibujije ntabwo ari twe twababujije amahoro nibo bonyine bibujije amahoro kuza kudutera kutwica kutuviola icyo nicyo cyababujije amahoro nibo bonyine ariko nta mufurero nta Bishambuke ntamubembe nta n'umunyi twababujije amahoro nibo bonyine
bayibujije
nuko batwica buri munsi bakatufuyora buri munsi bakatwikira mu mirima bakica abakecuru bakabatemagura.
Felix Ngarukiye nawe ni umuvugizi wungirije atwigwaneho yegeka ibibazo byose by'umutekano mu kabanyamurenge bahura nabyo kuri Mayimayi n'inyeshamba za Red Tabara zigwanya leta y'u Burundi.
Ejo bundi za Rurambo wumvise ko bateye imihana barayitwikirashira agaruka muri Bijombo barayitwikirashira ejo bundi bumvise ko bari mu Karingi bajaninka zaje kugaruka gusa ariko ari umutekano mu kinyine wa Mayimayi na Red Tabara. Twebwe twirwaneho twirwanaho kuko turi abasivile kubera ibitero badutera ariko nta mugambi n'umwe twacuze kugira ngo twangaze abafurero n'ubu turabatunze guhera Minembwe turabafite Bijombo turabafite twagiye dusigana twahaye amahoro.
Gusa ibibazo by'umutekano muke bimaze iminsi byibasiye abo baturage batuye mu misozi miremire. Umusaza Isake Bitwenge asanga leta ya Kongo igira intege nke kugira ngo ibirangize
kuko njye uburenganzira mbuze nuko inka yanjye igenda leta ihayireba kandi ikajyanwa n'ufite imbunda kirya nawe afite. Ese iyi mbunda iva kino gihugu kirimo abami bitwa ngo barategetse igihugu zikabangirwa mu gihugu cy'abami zikaribwa zikarangira ese abami bakora iki? Ijambo rya gatatu hariho amasoko arimo ba perezida y'amasoko basuzuma n'aba veterineri izo nka zikaribwa barebera.
Si ibibazo by'umutekano muke byonyine abatuye muri utu turere tw'imisozi miremire bafite kuva Kongo yabona ubwigenge ahubwo bafite ibibazo byo kutagira ibarabara n'ibitaro Vedasinga bwo ku bwaradijwe rya Amerika ubira mu ntara kivuyepo.
Radio Ijwi rya Amerika tujye mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rufatanyije na polisi y'igihugu rwataye muri yombi abantu 12 rukekaho icyaha cyo kwiba umushoramari amafaranga agera kuri miliyari imwe y'amanyarwanda, rumaze kugaruzamo arenga miliyoni 700. Radio Ijwi rya Amerika yashobanuje ibyerekeye ubujura bwo mu rwego rwo hejuru mu Rwanda. Mugenzi wacu Veniston Nshimyimana wo mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza abiganiraho n'umuvugizi wa RIB Thierry Murangira.
Uwo mushoramari ni umunyahongereya witwa Jonas wari waje gushora imari mu Rwanda mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro.
None ayo mafaranga bayamwibye ku buhe buryo?
Abari baramushishikarije kuza gushora imari aribo bamuteze Vedaste Yves wiyitaga Olivier Mureke Idriss Deby. Bamwijeje kuza mu Rwanda azanye amafaranga, nawe aza ayitwaje miliyoni imwe y'amadolari. Bakaba bari barakodesheje ahantu baza guhurira, barahagurira ku isaha n'ahantu bumvikanye. Nyuma yo kubona ko bafite amafaranga, babashyizeho ibikangisho, babategeka gukora ibyo bababwiye, abandi nabo barabyemera kugira ngo batagirirwa nabi. Abandi nabo aribo bamuteze Vedaste na bagenzi be bahise baterura y'amafaranga barayatwara baragenda. Hanyuma Jonas amaze kubona ko yibwe yahise yitabaza RIB itangira iperereza, ayo mafaranga aragaruzwa.
None se mwabafashe mutenyiri izina?
Abo bantu bafashwe bishingiye ku iperereza ryakozwe n'ubugenzacyaha. Ku ikubitiro hafashwe 2 muri 6 bari bayoboye igikorwa, ndetse haza gufatwa abandi 10 nk'ibyitso babafashije nk'ibyitso byabo. Hagarujwe kandi miliyoni 771 n'1,701,000. Hafatirwa ikiro kimwe cya zahabu gifite agaciro k'$60,000 by'amadolari, imodoka 6, ibibanza 31, byose bikekwa ko byaturutse muri ubwo bujura.
Ariko kugira ngo bashobore kugura ayo mamodoka, babike za zahabu, bagure ibibanza, bagombe kuba bafite abantu bakorana barenze abo ngabo 10 mwafashe mu itiryitso.
Iperereza n'ubundi riracyakomeje. No muri babandi 6 hafashwemo 2, abandi 4 nabo baracyashakishwa. Iperereza ntabwo ryahagaze, riracyakomeza, ndetse no kugira ngo nayo mafaranga yandi asigaye nayo agaruzwe n'aba ngabo batarafatwa nabo bafatwe. Iperereza rishobora kugaragaza ko hari abandi, ubwo nabo niribagaragaza bazagezwa imbere y'ubutabera.
None ubwo busambo bwabe nako kageni bwibasira abashoramari bugeze kuyihe ntera mu Rwanda?
Ntabwo navuga ko ari ubujura bwibasira abashoramari. Ubu bujura buri ku ntera yo hasi cyane, presque ya ntayo, ni ku ntera iri hasi ku buryo bugaragara.
None se ibikorwa by'ubujura nk'ibyo ntabwo bishobora gutuma abashoramari bikanga ntibazi gushora imari mu Rwanda?
Oya rwose, abashoramari ntabwo bagombye kwikanga, ahubwo iki gikorwa cy'ubugenzacyaha cyo kubasha kugaruza amafaranga angana kuriya mu gihe gito bitanga icyizere ku bashoramari ari abo hanze ndetse n'abo mu gihugu. Bigaragaza ko n'uwagerageza kwiba ayo mafaranga bitamuhira yafatwa. Biratanga icyizere rero ku nzego leta iba yashyizeho, ari inzego z'ubutabera, inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'abaturage. Ibi rwose biratanga icyizere, nta mushoramari wakwiriye kugira ubwoba, kuko n'uwabigerageza kwiba ntabwo byamuhira.
Thierry Murangira, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze Venuste, murakoze cyane.
Venuste Nshimyimana yaganiraga na Thierry Murangira, umuvugizi wa RIB, urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubugenzacyaha. Tujye mu Burundi. Leta yashyizeho ibiciro ntakuka by'ibiribwa by'ibanze nk'ibigori, ibirayi, umuceri n'ibishyimbo. Intego ni ugukumira ko uko umusaruro wabyo usesagurwa. Iyi nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ukorera i Kigali mu Rwanda.
Leta y'u Burundi yifuza ko atamwimbo wasubira guseseka kugurishwa ku giciro gito canke kononekara guhera ku yimbura y'impeshi ryo muri irici. Icyo nico cyatumye ubushikiranganje bubiri ubwo burimyi n'ubw'ikigega cya leta bushiraho igiciro ku biribwa mbumbarugo vya nkenegwa. Deo Giderurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi niwe yashikirije kuri uyu wa gatatu imbere y'abamenyeshamakuru i Bujumbura ibiciro bishasha. Yibutsa ko n'umwimbu wabaye mwinshi.
Ibigori, intete z'ibigori zumye ikiro na 680, ibiraya ikiro ku murimyi na mafaranga 700, umuceri udasekuye, umuceri bita iron, intete w'intete ngufi ikiro ku murimyi na mafaranga 830, umuceri wera w'intete ngufi ikiro na mahera 950 ku murimyi, umuceri w'intete ndende ikiro na mafaranga 860 ku murimyi.
Bamwe mu barimyi bayaze n'ijwi ry'Amerika imakamba no muci bitoke barashima iyo ngingo yamara bagasaba ko boronswa n'isoko kugira ngo umwimi wabo nubapfe kubusa.
Ibyo rero ndibaza ko izoca bitanga ingufu ku bantu akarima mbere yizigiye n'isoko yazoshora, kuko kurima bitwara uburyo mugabe yaryoshe urima witeguriye n'isoko.
Hari hakarusho nyene kubera kare hari aho twahora tugurisha 500 canke naho tukagurisha 400.
Mugati hari gihe umwimbo wahora uboneka ngaha ku mutumbi wacu ikiro tukakigurisha n'amafaranga 250, mugabo ubu bakigura amafaranga 400. Ubu rero leta ikidufasha igaciduha ku ibeye rya 680, tumva dukenguruka rwose, kandi nta muntu n'umwe arashora bo turungikira abantu bazoza kubigura batatwiba baba badufashije hame ku munzane batoshobora kutwiba tubakatugurira mukuri ibiro twatwaye tukabona ari byo turonkera amahera kokengurukira leta gose.
Aha umushikiranganje rurema w'uburimye n'ubworozi arabahumuriza.
Leta y'u Burundi iratanze umwizero ku barimyi borozi bose ko umwimbu wabo uzogugwa kugira ngo ntuze usubire kubabera ingorane mu kubura amasoko nk'uko byagiye byibonekeza mu myaka iheze.
Isoko rya mbere rimaze kuboneka ni igikigega mpuzamakungu PAM kigaburira abashikiwe n'ibyago, impunzi n'abantu nikora. PAM iheruka kumenyesha ko itazosubira kugurira ibiribwa hanze y'u Burundi kiretse ivyimbugwa bibaye bike ku byo iryo shami mpuzamakungu rikeneye. Leta yaboneyeho akaryo ko kugabisha abagwizatunga bohirahira ntibagure umwimbu ku giciro cashinzwe. Ibihano ruhasha birategekanijwe.
Kuva umudandaza wese azoca kubiri n'izi ngingo mu kugura uwo mwimbu canke agafatwa yasubiye kugura umwimbu mu murimo ico bita umugwazo, azohanwa bimwe by'akarorero ateko anahahombere n'amafaranga azoba yatanze.
Leta irizeza abarimyi ko igihe cyo gutera nicagera izobaha imbuto ku mafaranga atavuna. Ihamagarira abarimyi bifuza kubitsa imbuto ko nabo nyene bo bimenyesha maze umwimbu wabo ukabikwa mu mahangari n'ububiko bwubatswe hirya no hino mu gihugu. Leta yatanguye politiki yo kugura umwimbu kubitegwa mbumbarugo mu kwezi kwa kane ku bigori. Iyi politiki yari isanzwe ikogwa gusa kubitegwa njabukamazi nk'icayi, ikawa n'ipampa. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi, mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru naha ahumurije. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika, kandi mugira umugoroba mwiza. Murakarama.